Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwakoze gutega amatwi radio Inzamba agateka kawe bakaze makuru yo kuri uyu wa gatanu igenegezi ya gatatu ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Umugwi nserukira gihugu wabigiye be mu mupira w'amaguru waronse uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu nkino za Sekafa ziriko zibera mu gihugu cya Uganda. Inyuma y'intsinzi watahukanye uno munsi mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe u Rwanda rwari rukino rwa kabiri w'umugwi A. Abakozi b'ishyirahamwe ryo mu gutumatuma na kw'amakuru na Tel ntibakigira uburenganzira bwo gusaba ideni mu mabanki, bavuga ko biva ku myaka ibiri iryo shyirahamwe rimaze ritabatangira amahera mu kigega cy'intega bizoza ciyongera ku cari kiasanzwe INSS. Abanyagihugu bo muri komine Vyanda bariyamiriza ingene isukari itangwa muri iyo komine, bakagiriza musitanteri wabo kunyuruza iyiba ibagenewe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ugukatwa amafaranga y'umukando wo ku ruhande pension complémentaire kwa kozi ba Onatel, kwishura amadeni ntaheze ngo ashikanwe kwa beneyo, byarateranije abakozi n'amabanki bari babitsemo amafaranga y'intega bizoza. Ibyo bibonekera cyane cyane mu kigega cyahoze cyitwa Fonds de promotion de l'habitat urbain, ayo bari babitse yo kwitekaniza kazoza icyo kigega cyavuye kiyiriha. Inkuru twateguriwe na Eddie Claude Nazwe.
Abakozi ba Onatel barumvikanye biciye mu masendika n'umukoresha ko boje baribikira amafaranga yo kutegekanya kazoza atari aka INSS. Umukozi yarashobora gutanga intererano ingana n'ibice 30% by'umushahara wiwe. Abakozi barihitiramo aho bashaka gushyira amafaranga yabo ya pension complémentaire mu Gifaransa. Amashyirahamwe babikamwo akaba ari amabanki BCB, Fonds de la promotion de l'habitat urbain mu rurimi rw'Igifaransa, hamwe na Sokabu. Abakozi amafaranga babika muri ayo mashyirahamwe yaraheza akababera ingwati kugira ngo bashobore kuronka ingurane zo kwiteza imbere canke kwiyubakira uburaro bwiza. Kuva mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa kane, Onatel itangura gukata idashikana ayo yakase abakozi aho yategerezwa kuyashikana. Amabanki abonye atakiriko arishugwa acayikora kuyo abakozi babikije y'intega bizoza barishura. Abakozi ba Onatel bati Onatel yaraduteranije n'amabanki yacu.
Ni ibintu biteye agahinda, ni byabaje abakozi batagira uko bigenza. Twebwe twari kuba dukase mugabo ntashike, gushira n'amabanki atanga kutwishuza, naho batwishuza ntaho twikora, gushira n'aho nko muri Fonds de promotion de l'habitat urbain niba nayo nyine uburenganzira bwo gufata muri ya mahera abakozi bari baribika intega bizoza baje barishura ingurane bishura ayo mahera mu by'ukuri yitwa pension complémentaire asohotse imbere yuko umukozi uja muri pension bahita rekori ry'ibice 30%. Ku buryo uno munsi umukozi n'ingwati z'inzu bari bafise zabuze ishikirwa.
Abo ayo bari babitse byahoranye n'ideni bari bafise rwaciye mu canzo, uwo ideni ryaba risumba ayo amaze kubitsa, impapuro yatanze aronka iyo ngurane ubu amabanki yarazifashe nabo bashigwa ku ntonde z'abahemukiye banki atanahamwe bashobora kuronka ingurane. Amafaranga y'abakozi yari yabitswe muri banki BCB abarongoye Onatel bayakuyeko imiliyoni 400,000 mu mafaranga y'amarundi. Abakozi babwiwe ko ishyirahamwe biyiguranye ariko n'ubu bavuga ko babuze ingene bayishuza. Ishavu iraniga bati akaruta kandi karakamira.
Abafite muri BCB ubu byabaye akamara maza kuko hayagize igihe Onatel atamigishije inama iragenda ifata ayo mahera abakozi bari baribikiye imiliyoni zishika 400,000 n'ibisaha baje kubayishuza. Mugabo urumva ntawubwira, ntabyo babwira, ntabyo batahura, ntabyo bakurikiza. ajeje mu kwa kongo kaza kandi karakamira ajeje ngaho akumigwa uyu munsi mukuzi akukurutse vuye muri natere agenesize imishahara ifitanu inyuma kugenesize iyo fundo transuyiwe yakutije imyaka ishika cumi majesika ngaho akagena taki na kimwe atwaje
hajyo inzamba ntitwashoboye kuronka umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Onatel Privat Kabeba wagire icyo ashikirije kubishikirizwa n'abakozi b'ishyirahamwe arongoye
makuru yacu yejo twari twababwiye ko abakozi ba Onatel batakivuzwa kubera iryo shyirahamwe ritakibatangira intererano mu ishyirahamwe mituweli aya makuru tuyabandanije ku ishyirahamwe la SER ryo gutumatuma nako amakuru iryo shyirahamwe rishobora kutazongerwa kuronka urusha kubandanya rikorera mu Burundi mu itangazo RCT yasohoye kuri uyu wa kane ubwo rwego rugenzura ibyo gutumatuma nako amakuru rusha ko iryo shyirahamwe ryasabwe kubanza kuriha amadeni rihaniye leta y'u Burundi kugira yongerezwe ikiringo cyo gukora icyo kiringo kizohera muri mukakaro uno mwaka ariko ishyirahamwe la SER naho ryari yemeye kuriha iryo deni n'ubu ntirirayatanga nk'uko iryo tangazo rya ARCT ibandanya ribivuga tuje mu bumanuko bw'igihugu hari imyidogo mu banyagihugu bo muri komine Vyanda mu ntara ya Burundi bagiriza mustanteri uyo komine kunyuruza isukari yoba yatanze itegeko kuri wa kane ko ku musozi umwe wose ugize iyo komine hatangwa umufuko umwe gusa kandi abayihabwa bo bemeza ko bagenewe imifuko ibiri ni inkuru ya Trifine kane wabo
makuru radio inzamba ikura muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri komine Vyanda amenyesha ko mu itangwa ry'isukari ryabaye kuri uno wa kane tariki imwe muri komine Vyanda umutumba wose wo muri iyo komine wategerezwa kuronka imifuko ibiri y'isukari abo banyagihugu bakavuga ko atariko byahavuye bigenda kuko mustanteri yaciye atanga itegeko ry'uko umutumba wose woronka umufuko umwe gusa kandi abanyagihugu bari barishe amafaranga y'imifuko ibiri
abanyagihugu baciye bagenda nk'uko bamwe babikora batanga amafaranga yabo barayashyushya ku bakuru b'imitumba kuko muri make isukari kugira ngo umutumba uronke isukari ni uko babanza gutanga amafaranga imbere amafaranga y'imifuko ibiri nk'uko bari babigenewe kandi bakabona kuronka isukari iko cyane gumo n'atama ko n'umwe si cyabaje hari n'ubwo bose ukinye amahorogo ishavuje abarenze nuko mutane bakomeye cyane yakiri atangiye kuri uko n'umutungo umwe wose ushaka kubona umufuko umwe ukuvuga imifuko cumi n'imwe ashaka cyane imifuko mirongo ibiri n'itatu yose yose cyaranyuruza uno munsi bakaba batanguye kuyiha abadandaza babo kugira ngo bashobore kudandaza igiciro cy'umurengera nyango bose basanzwe bazi kuko uno munsi isukari kugira ngo umuntu ayironke ngo akadandaza ayironke hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi munani ubwo rero bo baciye batangira kwidandariza iyo sukari babiheza aho basanzwe bazi na nyuma baca basangira ku rudandaza
abanyagihugu bakaba bibaza ingene uyu musitanteri wa komine Vyanda azoshobora kubahuka kurwanya urudandaza rwa magendo rw'isukari kandi ayifisemo uruhara Uruganda rwa radio inzamba rwakuye kuri telefone Nshimirimana Alexi musitaneri wa komine Vyanda kugira ngo atange umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye nitabye telefone yiwe ngendanwa
ahandi hari imyidogo ni mu bagendesha imodoka mu ntara ya Muyinga bariyamiriza ibyo bita kajagari mu itangwa ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence canke mazutu ibyo biba mu gihe cabonetse ku mastasiyo y'ibitoro nk'uko bamwe mu bafise ibyuma bikoresha ibitoro babivuga ido nido na Pierre Gahungu
kuronka igitoro iyo cabonetse ku gitoro kimwe muri bitandatu biri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ni kibazo gikomeye kuko bisaba ingufu nyinshi no kwihangana nk'uko bishikirizwa n'abagendesha imodoka n'amapikipiki abo bakenera igitoro bavuga ko mu itango ryacu atamuco ujamwo kuko hari abanywesha bagaca baja gukura igitoro mu modoka canke mu ipikipiki bagaca bagaruka ku ipompo kunywesha kandi hari abandi baba bakirindiriye ko bashikirwa kenshi abo bisubiriza kunywesha igitoro mu vyuma vyabo ngo bakaba babifashwamwo n'igipolisi hamwe n'abakozi bajejwe kugitanga nk'uko ayo makuru nyene avyemeza abakenera igitoro bagasaba abajejwe intwaro gufata ico kibazo mu ntoke kugira ngo ayo manyanga abere aratangirwa ico gitoro agabanuke ikindi basaba nuko igitikiri c'abapolisi baba bari kuri station y'igitoro co gabanywa ngo kuko uko baba benshi ariko n'igiturire kibacishi bamwe mu bagendesha imodoka basaba abajeje intwaro ngo bame bahinyuza ubwinshi bw'igitoro kiba cashikanywe ku gituro ivyo babisaba mu ntumbero yo kugwanya abacimana bavuga ko caheze mu ntumbero yo kugiha abakidandaza kuri magendo ku giciro c'ibihumbi munani ku itiro canke arenga amasoko ya radio inzamba mu ntara ya Muyinga akabasaba intwaro n'igipolisi guhagurukira abo bose bagurisha igitoro ca magendo kuko ngo bari mu basubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu Radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone ibura batari w'intara ya Muyinga kugira agire ico bivuze ko.
Inzamba
mubijanye namagara y'abantu no munsi kuwa gatatu ruheshi no munsi muzamakungu hariwe ubugaru mu Burundi abana bagera ku 600 nibo bavugwa ingwara y'ubugaru ku mwaka nkuko bavugwa n'urunani rw'ibigo by'abagendana ubumuga mu Burundi Ladislas Butoyi ajejwe umugambi wo kuvura ubugaru mu Burundi avuga ko ubugaru uvugwa bugakira iyo umwana avujwe hakiri kare agasaba abavyeyi kwitura ibyo bigo hakiri kare mu gihe babonye abana babo bagwaye ubwo bugaru kurikira Ladislas Butoyi
aha mu Burundi umugambi ukogwa kuva mu 2011 kuva ico gihe dutanguye tumaze kwakira abana bashika 400 tumaze kugorora urumva si baki tuhare yuko abantu 2000 bari kwabagenda nka babandi cyangwa tubona ku isoko bagenda barasegereza iyo si ntambwe nto hanyuma turabandanya kandi tubakira gushika ubu tubakira iminsi yose mu bigo dusanzwe dukoreramo hanyuma ku kwezi turakira abana bashika hagati ya 350 aho ni ku kwezi ku mwaka naho turakira abana bababa 600 ku mwaka tubandanya tubakira n'ubu hari aho bari kubakira n'ahandi bazobandanya babakira kuko abana batuza baraza kwa muganga twifuza yuko gusa mu 2030 atamuntu numwe azabafite ubumuga bw'ubugaru butashoboye kuvugwa terabaze kugira ngo bamenye yuko ubumuga bw'ubugaru kandi buvuga kandi bugakira kandi bibaziza iyo abana bavuwe kare
turangiriza n'amakuru ku nkuru nziza ku bakunze umupira w'amaguru mu Burundi urukino rwa kabiri rwo mu mugwi A rwahuje Burundi n'u Rwanda kuri uyu wa gatanu rwaheze Burundi butahukanye insinzi y'ibitsindo 2-1 cy'u Rwanda ni mu nkino za Sekafa ziriko zibera muri Uganda zihuza imigwi iserukira bihugu y'abigeme mu gice ca mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi Burundi nibwo bwatanguye gutsinda iyo nsinzi itumye Burundi bushika mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma u Rwanda nago rukaba rusigaje urukino rumwe na Djibouti rugaca rusubira imuhira mu rukino rwa nyuma rwo kugwanira ikibanza ca mbere mu hazoca uwambaye hagati ya Uganda n'u Burundi ku munsi w'Imana mu bagabo naho u Burundi buzotana mu mitwe na Namibia mu ntumbero yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe ca Afrika kizobera muri Cote d'Ivoire mu mwaka 2023 urukino ruzoba kuri uyu wa gatandatu igihe u Burundi bwokura insinzi muri urwo rukino buzoba buriko butera intambwe yo kuja muri izo nkino bwa bufise amahigwe angana gute muri urwo rukino tubibaze Alexandre Niyungeko
urwo rukino rufise akamaro kanini cyane muri kazoza k'intamba mu rugamba muri izo nkino uwo mu byu Burundi uzotangura kuri uwo wa gatandatu i Johannesburg muri Afrika y'Epfo Namibia kimwe mu bihugu bya Afrika bitagira ikibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu cemerewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu izokwakirira u Burundi ku kibuga cha Orlando Stadium cy'umurwi wa Orlando Pirates ico kibazo c'ikibuga ico gihugu kikaba kigisangiye n'u Burundi buzokwakirira inkino zabwo ku kibuga cha Benjamin Mkapa i Dar es Salaam muri Tanzania umugwi wa Namibia rero giye guhura n'u Burundi mu murwi ahanini wikora ku bakinyi bakina muri Afrika y'Epfo kuko ico gihugu atabakinyi benshi gifise bakina ku mugabane wa Burayi ni gihugu kiza ku mwanya w'112 ku rutonde rukorwa n'ishyirahamwe FIFA mu gihe u Burundi buri ku mwanya w'139 Namibia imaze kuja mu gikombe cha Afrika gatatu mu gihe u Burundi bumaze kugikina rimwe rudende Burundi rero kugira ngo bwizere kuzoja mu nkino za Afrika utegerezwa gutsinda urwo rukino rwa Namibia n'imiburiburi ukaronka inota ariko bugategerezwa kuzosinda mu rukino rwo gusubiza kuko ikibanza cha kabiri kizorwanirwa n'ivyo bihugu atanga uvuzi ihagije bifise byo guhangana na Cameroon bari kumwe mu rwise muri urwo rukino rero rwa mbere Burundi bugiye kurukina bufise abakinyi bakomeye ariko batazokina bivanye n'imvo zitandukanye kizigenza Saido Berahino yaramaze nyinsi yifashe neza mu murwi wiwe wa Sheffield Wednesday mu Bwongereza ibiganiro arimo n'imirwi murondera ntivyamukundiye kwita urwo rukino Yusuf Ndayishimiye akina mu gihugu ca Turkey nawe nyine ntazoboneka kuko abaganga b'umurwi wiwe wa Basaksehir batamwemereye gukina kuko ari umukiruke Yusuf Ndayishimiye akaba ariwe mukinyi w'umurundi kugeza ubu ari ku rwego rwiza gusumba abandi bose mu Burundi. Undi mukinyi atazoboneka ni Hussein Shaban Chabalala yabuze uruhusha rwo kwinjira muri Afrika y'Epfo. Uwo mukinyi wa mbere mu kwinjiza ibitsindo byinshi mu higanwa ry'u Rwanda yarafise byinshi yofashije bagenzi we. Kubura abo bakinyi ni igihombo kinini ku Burundi. Icyo abakinyi ba Jiminda yizeye bashobora kwifashisha nuko ari abakinyi bamaze igihe kirekire bakinana ibishobora kubafasha muri urwo rukino. Muri urwo rukino ibyo bihugu biza guhurira mu makungu bisa n'ibinganya amahirwe. Twibutsa ko urukino rwa nyuma rwahuje iyo mirwi hari ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 Namibia yatsinze Burundi ibujumbura ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rugira kabiri rwo mu rukurikirane rw'izo nkino. Burundi buzakira Cameroon itariki 9 za kuno kwezi ku kibuga cha Benjamin Mkapa i Tanzania.
Nikura na makuru y'inkino duhereje ko amakuru twari twabateguriye turashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi na ubutaha.